Abafashwe bose harimo n'umushoferi yari katwaye imodoka ari barimo ni batanu bahagaritswe na buramatari w'intara ya Bururi mu manuka bwo Burundi ariko mu mushikiza amanza wa Republika hamwe n'utwari perereza muri iyo ntara umwe mu bahagaritswe mu Burundi kazi yavuze akabira k'abanyamerika amakuru ava mu gipolisi yemeza ko Cecile Hishakiye yavukiye muri Amerika mu mwaka w'1996 akaba ari umuforomakazi nk'uko impapuro ziwe z'inzira zivyerekana uwo mukenyezi yafatanywe amafaranga arenga 222 vy'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi 175 n'amajana 5 vy'amarundi yasiguye ko ayo mafaranga yari ayo kugura itongo n'ukuriha abashingwamanza kubera yo bari karondera kwahukana n'umunega wiwe amakuru ijwi ry'Amerika rikesha abari ku mugwa mukuru wa Bururi igihe abo bantu bafatwa yemeza kubw'intango bagirijwe gufata amafoto y'ibibanza bitandukanye ataruhusha bisabiye urwaruka rw'imbonerakure ruri mu makomite y'umutekano nirwo rwa rwarabiketse rubona guhamagara abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane abandi bose bafatanywe n'umukenyezi Hishakiye n'abagabo babiri baturuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu gihe uwundi ava muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero imodokari bafatiwemo niyo umushingamateka atavuganwe n'ubutegetsi yatowe mu nanamizero y'abarundi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu Burundi akabavuka muri komine ya Mbuye Cecile Hishakiye amakuru av'i Bururi ashimangira ko yiketswe kurushiriza aho bamufashe bamusanganiye ikarata y'igipolisi cya FBI carte de visite mu Gifaransa bagitabwa muri yompi bakiye bajanwa mu gashoro k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi n'ubu bakaba ariyo bagifungiwe gusa amakuru ava mu gipolisi yavuga ku mwanya wari wose bashobora kumanukanwa mu gashoro k'iperereza i Bujumbura ayo makuru nyene yemeza ko ubu bari kwakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu kuri uyu wa mbere kandi muri zone gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura igipolisi carafashe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karabine ku rugo rw'uwundi muvuka gihugu wa Amerika umwidondoro wiwe n'ico yakora mu Burundi ntivyashizwe habona ariko bivugwa ko bari mu diplomate amasoko atari make mu gipolisi yabwije ujya Amerika ko uwo munyamerika atakindi kimurindiriye atari guhindwa akava ku butaka bw'u Burundi gushika ubu ambasade ya Amerika mu Burundi ntakiri abivuga ko Eloge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika.